Natwe tumaze kumva ijambo ry'igiciro kandi zera yuko buri jambo ryose dusoma canke twasomye ryamarifise ikintu rishaka kutubwira. Kandi turashobora kwibuka ivyashikiye abantu b'Imana mu bihe byaheze no gushika mu gihe cyacu ibintu ntibyahindutse. Twasomye umurongo wa Abaroma 18 umurongo wa 18 haravuga ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzohishurwa. Kandi kumwe n'ivyo turabona ko Pawulo turemeza yuko Pawulo nawe nyene yaciye mu bintu vyinshi bibabaje mu mibabaro myinshi. Kandi kumbulesi wowe nyene nabo ahubwo nabo bose bakire kandi bakemera ubutumwa mu gihe ciwe. Ivyabashikiye ni nk'ivyashikiye umwami wacu Yesu Kristo niko byabwirizwa kuba. Hano turasoma ngaha ku murongo wa 17 y'Abaroma 18:17 ngo ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Amen. Rero bakundwa ntitubabazwa twenyine ahubwo tubabazanywa nawe niba twabaye twacitse abana biwe. Rero ikindi kintu nuko dufise umugabane ku bwiza bwiwe, nico gituma tutabwirizwa kubabazwa n'ibintu bidushikira. Ntibikenewe yuko ntibikenewe kudutangaza abo bose batwitangiye imbere baba bato cyangwa abakuru, abo bose bizeye kandi bagafata ingingo yo gukurikira umwami wacu byabaye ngombwa ko baca mu nzira y'umusaraba ingorane. Naribwiye nti natwe ntaho tuzobicikira kumbure umwazo bicanwa muri ubu buryo wunda bicanwa mu bundi buryo. Ariko uko biri kose dushira ivyizigiro vyacu mu mana nzima kandi ntitudende bukigwa uko ibihe bigenda bikurikirana, ariko turashishikara nk'uko ijambo ritubwira. Hanyuma hari ikintu cangumye ku mutima ejo ku mugoroba igihe mwe data Frank yavuga ijambo ryiza cyane ry'igiciro rivuga ngo niwe yahaye kurema isi. Ego mu gice cya mbere mu Baheburayo igice cya mbere nace nibuka ijambo riri mu Baheburayo igice cya mbere murongo wa mbere havuga ngo kera Imana yabaririye basokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi muri iminsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo we yashyireho kubasamura kwa byose niwe yahaye kurema isi. Murongo wa gatatu uwo kuko ari ukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo kandi ashyigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe ahejeje gushyiraho umuhagiro w'ibyaha abyagira iburyo bw'icyubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru. Amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Ego turashobora kuvuga yuko muri iryo zina ryonyine ariho hari ubucunguzi, muri iryo zina niho twaherewe agakiza kandi afise ubushobozi mwijuru no kwisi kandi ashikiza ibintu byose ijambo giye cy'ubushobozi kandi byose bwiza gushitwa nkuko akanwa kiwe kera kabivuze kandi ivyavuzwe byose kuri we byabwirizwa gushitwa igihe yari ngaha kwisi gushika no mu gihe cyacu kuko niba byari byanditswe ngo kumbure muri zaburi ya kabiri igice zaburi igice cya kabiri umurongo w'indwi ngo urubura bwanje umunsi ndakuvyaye turazi uko ivyo byashitse ivyo byarashitse kuko akanwa k'Imana kari kabivuze hari ibindi bintu byinshi kandi kurundi ruhande haravuga ngo nzomubera se nawe azombera umwana nkuko byanditse muri Samweli ya kabiri igice cy'umurongo wa 14 hari mirongo myinshi yo muri Bibiliya yashitse kandi bende atarabashiki bacu ibintu byose bibwirizwa gushitswa no mu minsi yacu nashaka kuvuga yuko natwe turindiriye kandi turashishikara kuko tuzi bibwirizwa gushika izamugwa ntiriraba ariko yaba ryarimaze kuba nitwoba nibyo yabigikenewe kurindira ariko turarindiriye kandi turirindiranye igishika turindiranye izamugwa igishika ego turirindiranye igishika kandi byaremwe byose birindiriye ubwo bucunguzi nk'uko twabisomye mu Baroma igice cy'8 bendeta n'abashiki bacu yabyo bimaze gushika nitwoba tugifite ibyizigiro ariko turabirindiriye ariko turaririndiriye kandi igihe kirageze atari mu gihe cyawe cyangwa igihe cye nshakiye cyangwa igihe cyacu twe dushakiye ariko mu gihe cyayo cy'Imana byose byashitse mu gihe cyabyo kandi ibintu byose bwiza gushika mu gihe cyabyo kandi turabishimira Imana haravugwa ngaha mu Baheburayo igice cya mbere Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 6 aravuga ngo gukana izo kongera kuzana imfura yayo mu isi itaba marayika b'Imana bose bamusenge umurongo w'indwi kandi ibyo abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayo imiyaga abasabyi bayo ibahindura imbeba z'umuriro ariko iby'umwana wawe yabivuze iti ngoma yawe mana ihangamye ibihe bidashira icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'uganza atunganye wakunze ugoroka wa nk'ubugararije nicyo cyatumye Imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe murongo w'icumi kandi ni wewe uhoraho mbere na mbere washyizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru n'igikorwa cy'intoki zawe ibyo bizoshira ariko weho uzokwamaho ibyo bizosaza nk'impuzu ego mbega ibyo si byiza gahemwe mu busanzwe ibintu byose birahinduka ariko udahinduka ni umwami wacu aguma uko yamye ari kuva kera niwe ari mu ntango niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma kandi n'amajambo y'agaciro turiko turasoma hano mu murongo wa 11 ngo ivyo bizoshira ariko wewe uzokwamaho ivyo byose bizosaza nk'impuzu murongo wa 12 kandi uzobizinga nk'umutamana bikuranwe n'ibindi nk'uko impuzu zikuranywa ariko weho uruko wamye imyaka yo kubaho kwawe ntizoshira mbega ikizikije kizaga yemwe n'amajambo y'igiciro meza cyane bene tarabashiki bacu ariko nariko ndibaza bene tarabashiki bacu duhagaze mu kwizera ntitunyiganyige rero tuzobana nawe natwe ibihe bidashira ibyo ni cyo kintu cyiza ibindi byose bizovaho ibintu byose birafite intango n'iherezo ariko abamwizera umwami wacu avuga iki kuri abo bantu aravuga ngo naho baba barapfuye bazobaho Yohana 11:25 mbega si byiza gahemwe turanezerewe kandi turabishimira Imana. Murongo wa 12 igice cya kabiri cy'umurongo wa 12 ngo ariko weho uruko wamye imyaka yuko yukubaho kwawe ntizogira iherezo. Bene tarabaski bacu ni uguhumurizwa kwiza. Mbega ntibikwiye ko tuza ku Mana nk'iyo. Mbega ntitwari dukwiye kuyikorera abantu barashobora kubicokora. Birashobora gusa nk'atacyo bimaze nk'uko byari biri mu minsi ya kera. Ni nako bimeze no mu minsi yacu. Baramushibuye kiriya gihe, none umunsi baramushibura. Ariko bende tarabaski bacu turanezerewe kubona yaraduhamagaye, kubona yaratwemeye, kubona twarabaye inyegu yiwe muri kino gihe no mu gihe gihoraho. Kandi nicyo gituma turashobora gukora ukundi kuntu, ntidushobora kubura gushyira hejuru izina ryiwe no kumushimira no kumuhimbaza. Hanyuma iyi ni mirongo iri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 12. Hano turabona yuko abanyabwenge byanditswe baraje bavugana n'umwami, bariko baravugana n'umwami wacu. Ndasoma guhera ku murongo wa 28, Mariko 12 murongo wa 28 haravuga ngo haza umwe mu banyabwenge byanditswe yumva babazanya, amenye ko abishuye neza, aramubaza ati: ibwirizwa ry'imbere muri yose ni irihe? Nongibini chenda. Yesu aramwishura ati: ry'imbere ni iri ngo ni mwumve yemwe b'Isiraeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyine. Nongi tatu: kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Tatu na rimwe rya kabiri ngiri: mukunde baganzi banyu nk'uko mwikunda, nta rindi bwirizwa risumbayo. Mbega ikintu sikintu cyizaga yemwe. Benda tarabaski bacu bakundwa, umwami wacu ntahinduka. Ya majambo nyene yabwiye abantu bakiriya gihe yagumye ari mazima gushika muri kino gihe. Kandi ndibaza yuko mwene Taburanamu yamavuga ngo yahora avuga ngo muramukunda, mbega muramukunda, niko yamya yakunda kubaza abantu. Kandi nivyo umwami Yesu yishuye hano ahavuga ngo murongo 49 Mariko 12:29 ngo yemwe abisirayeli Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyine. 30: kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ego ndibaza yuko ivyo bintu vyabwiye gusa abisirayeli, ariko ndibaza yuko rino jambo naryo nyene ko ari ryankenerwa kuri twebwe. Tumukunde, tuyikunde kuko niwe yabanje kudukunda. Yadukunze ubwa mbere, hanyuma twarumvise natwe mu nyuma. Ngiki cyage tukigira kabiri: Imana niduhe uko guhinduka, ntibibe amajambo gusa, ariko dushobore gukundana mu bikorwa nk'uko yadukunze. Ntiyavuze amajambo menshi, ahubwo umwami yakunze abantu mu bikorwa. Yatanze ubugingo bwiwe, yaritanze ku kimazi, yagaragaje urukundo icarico mu bikorwa. Na twebwe ubwacu bakundwa tumere nk'uko, kandi tumere uko nyine imbere y'umwami, kugira ngo dushobore kumukorera mu buryo bugororotse. Imana ikomeze kubananga idufasha, niryo sengesho ryanje. Amen. Ndaza kuvuga make, twumvise byinshi kandi ntagikorane na kimwe Imana itavugana natwe. Ikoresha ijambo ryayo kugira ngo ivugane natwe, kandi ikaraba uko tuvyifatamwo. Birashika yuko twihutira guhisha abandi uko twiyumva, tugahisha abantu ko twiyumva iyo turi ko turumva ijambo ry'Imana kandi tukabahisha ibibera muri twebwe, ariko hariho imwe, hariho imwe isesa imitima n'imishaha ituraba kandi ikeneye kudufasha kwizera rwose, ikeneye kudufasha kwizera rwose. Uno munsi ikibazo si kumenya ngo ninde yizera Imana, ariko ikibazo ni ukumenya ninde yizera ivyo Imana yavuze. Mucete Yakobo yanditse igice cya kabiri umurongo wa 19 aravuga ngo wemera yuko Imana ari imwe ugize neza, abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda agashitsi. Abadayimoni baravyemera bagahinda agashitsi. Ijambo ukwizera ntacyo risiguye mu gihe iryo jambo ridashoboye gucika ukuri kw'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Iyo uko kwizera kutujwe na mwemu w'Imana, ubugingo buva ku Mana. Nindatizera uno munsi. Hari abantu bake cyane batizera, kandi uko biri kose hari ikintu bizera naho atari ibyo Imana yavuze. Kuri twebwe ikintu nyamukuru ni ugutandukanya muri no misi iherezo, tugatandukanya amajambo y'Imana n'ivyo abantu bavuze, ivyo abantu bigisha n'ivyo bagenda bakwiragiza. Kandi niyo ntambara ya nyuma, intambara iri hagati y'umuco n'umwiza, iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, intambara iri hagati y'imigenzo hamwe n'ivyo Imana yavuze ikongera igahishura. Ko rero ari intambara ya nyuma itegerezwa gukomera. Tezo kuba intambara ikomeye kuko irimo vyose ni ibintu biraba ishengera umugeni ry'umwami wacu. Mucete cya mbere Yohana yanditse igice cya kabiri guhera ku murongo Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 12 haravuga ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabihariwe ku bw'izina ryiwe. Twabonye muri kino gitondo twabonye dufatiye ku ijambo ry'intangamarara n'ibyo twabarangije dusoma mu nyonga z'Imana. Ubucunguzi ni ikintu cyasozerewe cyashikijwe, kandi twebwe turi igikorwa cy'Imana. Ivyo navyo twavyumvise. Ntivyumvikana ko abizera mu buzima bwabo bama barajwe ishinga n'iki kibazo kimwe, bikama bimeze uko ibihe vyose, bakaba bavuga ngo mwami mbabarira. Haba hariho ikintu kitagenda neza. Ego nivyo tubwirizwa kuza imbere y'umwami wacu duciye bugufi, kandi umuntu wimvuga kuri mu mutima wiwe azoza imbere y'umwami akukumba. Ntazoza yikubita kugikiriza kuko Imana ni yera. None ushakuza imbere yayo, ninde yoza imbere yayo, ninde yoza imbere yayo, ninde yogira icyo avuze imbere yayo? Ariko none ni ryari tuzokwizera ivyo Imana yavuze mu ijambo ryayo? Ko yavuze ngo naragucunguye, naraguhamagaye mu izina ryawe, uruwanje Isaya 43:1. Yaratubabariye, yaratanze impongano, yaraduhaye ubugingo budashira. None tuzogeza ryari gukekeranya ku kuri kw'Imana ari nayo mahigwe dufise, canke ngo tugire ico tuyibaza nkaho umengo Imana iracyasigaje ikintu ibwirizwa gukora kandi yaramaze kubikora kuva kera, yaramaze kubikora. Kandi kumbure muribaza muri mwebwe mukavuga muti kubera iki tutabibona rukuri mu buzima bwacu. Ni kubera ko nyene twibaza ko hari ibindi bintu byirizwa gukora, nicyo gituma nyene tudashobora kubona yuko ari gikogwa cyakozwe cyashikijwe muri twebwe ubwacu. Kuno muhingamo numvirije ijambo ry'intangamarara igice gito yakuwe mu Barome igice cy'umunani, haravugwamo kugaragara kw'abana b'Imana no guhindurwa kw'imibiri yacu. Rero ikintu nyamukuru nuko tureka ubuzima bw'Imana bugapfira muri twebwe mu buzima bwacu, kubera ko twitwararika cyane imibiri yacu, kandi tuzi neza yuko twese tubwirizwa kurindira twihanganye gushika aho tuzoronkera ubucunguzi bw'imibiri yacu. Iyo umuntu ashaje gato mpora ndabibona, ugasanga arababara hano naha, ibintu ntibibe bikimeze nkuko byahora bimeze kera, umuntu atatangura kwidodombera Imana akavuga ngo mwami ngo waravuze ibi n'ibi. Imana yavuze ibintu byinshi, muri ibyo harimo ikingonzo guheka gushika mu zabukuru, gushika imishatsi yawe ijemwo imvi, gushika imishatsi yacu ijemwo imvi. Kandi birakwiye ko twunamira kandi tukubaha abantu bageze mu zabukuru, imishatsi yabo yajemwo imvi. Imana ntiyadusezeraniye ubuto buhoraho tucyambaye imibiri, ariko ibyo bizoba imibiri yacu niyahinduka. Kandi akenshi turagira imyitwara ariko myinshi, umwe akavuga ngo umwe akagira ingorane ziwe akagira izindi ngorane, gutyo tukajya tuzana Imana n'ijambo ry'Imana mu gukekeranya kwacu guteye ikigongwe uko natwe ubwacu twaguyemo. None ijambo rivuga ngo ukwizera niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ririye Yohana wa mbere igice cya 5 mungu wa 4. Yamara ukutizera no gukekeranya bidukwegera hasi kandi bikadutera ingorane. Ukwizera kurashobora koga kukareremba, ariko ukutizera kuraturemera kukatwibiza. Yohana Yohana wa mbere igice cya 2:12, ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabihariwe kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. 14, narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Kuko ijambo ry'Imana rihora muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi. Intumwa zirongowe namwe mu w'Imana zarashoboye kuvuga ibintu ziri hagati na hagati no mu byo bakora, mu byo bavuga bari hagati na hagati, ntibahengamira ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Barashoboye kuremesha, barashoboye no kuvunira akagoha abantu, kuvunira akagoha umuntu no kumutera amashugwe byama bigenda bibangabanganywa. Kandi niko bimeze no mu gihe cyacu turimo. Imana iradukangira wewe na jewe, ikadukangira kubitayihimbara muri wewe na jewe, ariko kandi yanadutera n'intege. Mbega mwovuga iki hamwe rino kete nazo twoyandikirwa? Yaba hariho abakiri bato hano bakavugirwa ngo mwaranesheje wa mubi, ego mwova hano mwonge w'intege kubw'izo nyigisho mukavuga muti mwami ndagushimiye kuko unteye intege. Ariko munyuma muciye mwibaza yuko ataho muzosura guhurira n'umwansi ko mutazosura guhura na rimwe mu nzira yanyu mu buzima bwanyu muri icyo gihe mwihenze n'intambara twashyizwemo kandi ku mpera y'urugendo rwacu niho tuzotahukana intsinzi kandi duce twambikwa igitsibo nk'abanesheje turi kumwe n'uwaneshereje i Golgota. Amen. Imirongo ya nyuma igice cya Yohana wa mbere igice cya kabiri Yohana wa mbere igice cya kabiri murongo wa 28 ngo nanone bana bato mugume muriwe kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba ntiduteterwe imbere yiwe ahazozira iri naryo ni ijambo rikomeye cyane rivuga ku kugaruka k'umwami wacu n'ukuntu tutabwirizwa kugira ubwoba cyangwa dutetegwe ngo dusubire inyuma aho umwami wacu azozira, ariko ko tubwirizwa kugira umunezero wo kuzosubira guhura nawe kandi vuba tukazosubira kuvuga bivuye mu mitima tuti ingo vuba mwami Yesu. Ntibiye gusa byanditswe ariko kuri twebwe bishobore kuba nk'uko mwene Abrahamu yahora yabivuze muri bwa butumwa avuga ku nk'uko mvuga ngo icyari cyayo kiba gikozwe nabi cyane kimeze nabi kutwana tw'inkukuma kiba gikozwe nabi cyane ivyari byiza byose biba byateruye hanze haba hasigaye ibintu bibabaza gusa hose aravuga ngo Imana yakoze ivyo kugira ngo ivyana vy'inkukuma ntibishobore kumenyera ivyari byahakwisi kuko inkukuma si nk'izindi nyoni kandi ntaho zihuriye n'ahakwisi ariko zagenewe kuguruka mu birere. Niba Imana ishobora kugaragaza ibintu bitubabaza hakagaragara akaboneka amahwa ahantu hariya ivyo none bitwaye iki ibyo bisigura ngo mwana wanje niwumve ngiye kuza mwebwe mwaridibamiye ngaha ku isi ariko ngiye kuza ndabajane mu bwiza iwanje mu ijuru byamari byiza kuririmba yandirimba ivuga ngo nunkure ku isi nukomeze ukwizera kwanje kandi Imana ibiravye ntitwatandukanijwe n'isi uko bikwiye twararirimbye gusa maze duce turicara nk'uko inkoko kazi yicara yabaye amajambo gusa ariko tubwirizwa kubona yuko urukundo umwami adukunda si ibintu by'ibyifuzo gusa ataho bifatiye mwibaza yuko yoreka ikintu kidushikira cyogira nabo ubugingo bwacu haba namba ibintu izoreka gusa haze ibintu bidutandukanye na twebwe ubwacu ibintu bidutandukanye n'abantu bidutandukanye n'isi bidutandukanye n'ibyo ducamo bidutandukanye n'ibidukikije kugira ngo indirimbo yacu ibe yuzuyemo ibirimwe inkomezi ngo nkura ku isi kandi tumaze gukurwa mu isi muri icyo gihe ntituzokwidodomba ariko tuzoshimira Imana kuko iwacu ni hariya hejuru ni hariya mu ijuru. Si indirimbo gusa umuririmbyi yaririmbye gutyo gusa ariko kandi ni gishinga nayo cyo mu ijambo ry'Imana kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza nko byanditse mu Bibiliya ya 13 murongo wa 14 kandi no muri kano kanya nyene usomye imirongo iza imbere ivuga ngo ivuga ku vya Antikristo hamwe no gusigwa mavuta kutwigisha byose hamwe n'ukuri tutayobewe ukuri twebwe twese tuzu murongo wa 20 murongo wa 21 haravugwa ngaha Yohana wa mbere gica kabiri murongo wa 18 ngo nanone bana bato mugume muri we aravuga kandi muri Yohana gice 15 ngo windwi ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe iryo niryo banga uguma muri Kristo ijambo ry'Imana liguma muri we kandi uwo ijambo ry'Imana litagumye muri we uwo ntaguma muri Kristo kimwe gifatanye n'ikindi kandi ntibishobora gutandukanywa Yohana wa mbere gice cya 28 nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuze dushira ubwoba ntiduteterwe imbere yiwe aho azozira ntiduteterwe imbere yiwe aho azozira turazi aho I ukuntu bimeze uno munsi nko muri wa mugani wo muri Matayo 25 kubijanye n'amazimano y'ubukwe umurongo w'icumi haravuga ngo maze urugira urugarwa maze haca haza ibipfu bigatangura gukomanga haca haza ibipfu bigatangura gukomanga uwo munsi bazoteterwa kuko bazokomanga ntihagire uzobugururira kandi byanditse biravuga ngo babiri bazoba bajyamanye ku gitanda kimwe umwe azojanwa uwundi arekwe Luka 17:34 babiri bazoba ariko barasya ku rusyo rumwe umwe ajanwe uwundi asigare babiri mu murima umwe ajanwe uwundi asigare mbega zoba ari wewe cyangwa zoba ari jewe ninde azokwinjira mu irembo ry'abanesheje akinjira mu gisagara cyiza cy'Imana tubandanije ku murongo wa nyuma Yohana wa mbere gica kabiri murongo 29 haravuga ngo kuko ko muzi yuko ari umugororotsi murazi yuko ukora ivyo kugororoka wese yavyawe nawe kugabitanya gufatanye no kutubaha Imana canke gukora ibigabitanyo guca kubiri n'ivyagezwe kugabitanya gufatanya no kutubaha Imana no guca kubiri n'ivyagezwe murashobora kubisoma ku gice cya gatatu Yohana gice cya gatatu murongo wa kane ngo umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji kandi icyaha nicyo mugararizo icyaha no guca kubiri n'ivyagezwe tubwirizwa kubitahura abenshi barasaba imbabazi Imana iyo hari ikintu bikoshereje akantu kababaje maze bagaca bibaza ko ari icyaha twageze aho tumeze nk'umubu maze tugashaka kumira inzovu tubwirizwa gutahura ko Imana hari amategeko yashize mu majambo yayo kandi bivuye mu vyage ufatiye ku vyagezwe nihubona icyaha n'ikitari icyaha nta cyaha kibaho iyo ivyagezwe bitacerekana nk'aho ari icyaha nicyo gituma Kristo nawe nyene yaje ari munsi y'ivyagezwe kugira ngo ashobore kwishyira ko igihano cyari mu vyagezwe maze ashobore gutanga impongano kandi ashobore gupfa Yohana wa mbere gice cya 3:4 umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji kandi icyaha nicyo mugararizo niko guca kubiri n'ivyagezwe namashaka kuvuga kubiteze ngo igice cya kabiri kubijanye n'ino mirongo muri Bibiliya kuri wa muntu atagengwa n'ivyagezwe wa muntu yitandukanije n'ijambo ry'Imana ajana inzira zose ukuyemwo inzira iduga ija mu ijuru ni vya ngombwa kumenya yuko dufite ikiziriki imitima yacu kandi ko icyo kintu kizirikiye ku ijambo ry'Imana, kizirikiye mu ijambo ry'Imana. Ubu rero reka dusome amajambo ya nyuma ku gice cya gatanu umurongo wa 18. Yohana wa mbere gice cya gatanu umurongo wa 18. Turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyarwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi namukorako. Mbega ibyo murashobora kubyizera? Turashobora kubyizera. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Icyaha ni uguca kubiri n'ibyagezwe ukabikora n'ibigira nkana, ugaca kubiri n'ijambo ry'Imana n'ibigira nkana. Kandi nta muntu n'umwe yavyawe n'Imana ashobora guhonyora ivyagezwe cyangwa ijambo ry'Imana abikoze n'ibigira nkana. Umuntu none umuntu bishoboka gute ko akunda Imana agakunda ijambo ry'Imana hanyuma agaca kubiri n'ijambo ry'Imana ntajyubahe? Ntibishoboka. Nicyo gituma iyo dusomye imirongo nk'iyo mu byanditswe, tubwirizwa kandi gusoma imirongo yose ijyanye n'ivyo, atari uko duca twisanga turi mu mubabaro mwinshi mu mitima yacu. Kandi ubutumwa bwiza iyo buriko buravugwa bubwirizwa kudufasha kugira ngo dushobore gusohoka tuve muri uwo mubabaro wo mu mutima, maze ijambo ry'Imana rikavugwa rikatwereka inzira y'Imana y'ubucunguzi n'inzira y'inyishu yatowe. Yohana wa mbere gice cya gatatu umurongo wa kane, umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararizi, kandi icyaha nicyo mugararizo. Guca kubiri n'ibyagezwe. Hanyuma haravuga Yohana gice cya 5:18, gice cya 5:18, turazi uko umuntu yavyawe n'Imana adakora icyaha. Yohana wa mbere 5:18. Ibi byanditswe hano atakajyamo ngo kiretse cyanke ngo ariko. Nta muntu ashobora kugira icyo yongera ko cyangwa agira icyo akuye ko. Wavyawe n'Imana muri we urubuto rw'Imana ruhora muri we, kandi urubuto rw'Imana ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana iyo rigumye muri twebwe, ijambo ry'Imana rigumye muri twebwe tukarigumya mu mitima yacu, muri icyo gihe ntidushobora guca tuba kandi abantu bahonyora ijambo ry'Imana twakire mu mitima yacu. Kumbure turashobora kongera ko kuri ivyo turashobora kongera ko uno murongo uri muri Yohana wa mbere gice cya 5 murongo wa mbere havuga ngo uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yavyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda n'uwavyawe nawe. Murongo wa kabiri, ngicyo kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. Amen. Murongo wa kabiri, ngicyo kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. Aha twashobora kuvuga byinshi kuri bino bintu, ariko urukundo rw'Imana rwuzuye imitima yacu rugaragarira hano, harimo n'ivyagezwe byose n'ivyavugishwa n'Imana. Niba dukunda umwami Imana n'imitima yacu yose, kandi tugakunda na bagenzi bacu, gutyo rero tujya duhabwa n'Imana uburenganzira bwo kumenya ijambo ryose ririmo ivyagezwe byose n'ivyo ritubuza byose, maze tugashobora kubishyita ku bw'ubuntu. Yohana wa mbere gice cya 5:19 ngo turazi yuko turi ab'Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi. Ubumenyi twahawe n'Imana bugume mu mitima yacu ibihe byose. Turazi yuko turi ab'Imana. Urubuto rw'Imana rwashyizwe muri twebwe. Nama nabivuze ntiyashobora kubaho ukuvuka hatabanje kuboneka urubuto ruvuye ku mugabo. Habwirizwa kubaho ukwiyunga, kandi uko kwiyunga kubwirizwa kubaho hagati y'ishengero na Kristo, kugira ngo urubuto ruvuye ku Mana ruze, kugira ngo ubuzima bushasha bushobore kugaragara mu ishengero. Baba abana b'umujyo w'umubiri cyangwa abana b'umujyo w'imwemu ntibazanwa n'umuyaga. Habwirizwa kubaho guhura kw'ibintu bibiri, hakabaho urukundo, hakabaho ikintu kibwirizwa kubaho kugira ngo urubuto rw'Imana rushobore kugaragara. Ubucuti bufatiye ku rukundo hagati y'Imana n'ishengero, kandi muri urwo rukundo rw'Imana niho urubuto rwinjira maze hakabaho ukuvyarwa. Imana itugirira ubuntu dushobore kubitahura cyane mu buryo bwimbitse, dushobore kugirana ubucuti bwimbitse n'Imana, habeho ugufatanya mu rukundo rw'Imana. Ego dushobore kugaruka ku rukundo rwa mbere, maze umwami kubw'ubuntu ashobore kugendana natwe. Nimugire umwete, nimuremeshwe. Nibyo twasomye, umwami wacu yaranesheje kandi aratwitwararika twese. Intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu, kandi tuzonesha kubw'ubuntu, tuzojayo, tuzoshikayo. Ijambo yiwe namwe muwiwe bishobore gushitsa muri twebwe ibyo yafashe ingingo yo ko izokora. Ijambo ry'Imana, ijambo ryose rimaze guhishurwa, ubushobozi bw'Imana butegerezwa nabwo guhishurwa, kandi umwami ntazobura kubikora. Umwami azokwigaragaza, izina ryiwe ryiza kandi ryera rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Amen. Duhaguruke turirimbe akaririmbo kavuga ngo uko ndi kose n'ahatacyo maze, guko ndi kose naho atacho maze. Uretse sikubwi inkomezi zanje, ariko ni wewe wenyene wumfasha, ni wewe ushobora kumfasha. Amaraso yawe aranyeza ivyaha byose. Ewe mwagazi w'intama w'Imana, ndaje. Izere gusa. Vyose birashoboka. Izere gusa. Vyose birashoboka. Izere gusa. Yesu ari hano. Vyose birashoboka kuko Yesu ari hano. Yesu ari hano. Vyose birashoboka kubera Yesu ari hano. Tata twese uri mu ijuru, turagushimiye kubwa masaha wa y'ubuntu, kubwa kino gihe cy'ubuntu. Turagushimiye Mana yo kwizigirwa kubona utwemereye kuba hano, kandi ukaba wavuganye natwe mu buryo bwiyoroheje. Ewe mwami turagushimiye kuko ijambo ryawe ryasuye kuza guhura natwe kuno muhingamo. Mwami turazi yuko tutarindiririye ubusa, ariko turazi yuko ko twese udufise mu kugomba kwawe no mu migambi yawe mwami. Ewe mwami turakwiteze, mwami mwami turakuzaniye ivyakoze kuri umwe wese mwami, biraba umwe wese kandi naho hariho mwami mu mutima w'uyu muri umwe wese urazi ingorano, urazi ingorano, urafise ububasha bwo guhindura byose mwami. Turagushima kandi turaguhimbaza mwami mu izina ryiza izina rya Yesu. Turagushimiye kubwa benda tanabashiki bacu kubaje ngaha bose kugira ngo bashobore gufatanya natwe mwami kandi bafatanye nawe mwami. Mwami urakoze, turagushimiye bivuye mu mitima kubona twemereye kuba umwe dufatanijwe n'umugozi w'urukundo rw'Imana mwami. Izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro. Amen.